tubashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe. Mu Rwanda umuryango w'umunyagihugu yitwa Francisco Saveri mutuye Mungu yarasanzwe aba muri quartier ya Kimironko ku murwa mukuru I Kigali, usaba inzego zibishinzwe kufasha bakamenya irengero ry'uwabo.
Ngo bamaze kumujyana iyo saha ya saa ine ku kazi, baramutegereza baramubura, barangije bigeze nko mu masaha 10 barampamagara. Abo bakoranaga bambwira bati telefoni yigeze kuvugisha ko kwamubuze.
Uyu ni Beata Musengimana, ni umugore wa Francisco Saveri mutuye Mungu. Mu Burundi naho abanyagihugu mu makartiye atandukanye bugarijwe n'ikena ry'amazi meza, bemeza ko ari ikibazo cabaye akananira abahinga. Leta ibasubiza ivuga ko ata muti wa vuba w'iryo kena ry'amazi iriko irabona. Tubafitiye nagezweho irya nino ku isi, musangwe ikaze. Reka makuru yacu tuyahere ku mugabane wa Afrika. Denmark yavuze ko iriko irugara ambasade zayo muri Mali na Burkina Faso nka zimwe mu ngingo zayo nshasha kuri Afrika. Ni mu gihe kudeta za gisirikare zagabanije cyane ibikorwa by'ibihugu bitandukanye mu karere ka Sahel. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Ejo ni Mukankuzi.
Denmark ivuga ko izafungura ambasade muri Senegal, Tunisia no mu Rwanda, kandi izongera abadiplomate muri za ambasade zayo mu Misiri, Kenya, Afrika y'Epfo, Nigeria na Ghana. Ibironera makuru bya Faransa AFP bivuga ko nyuma yo gufunga ambasade Ibamako ni Wagadugu, hazashyirwaho uhagarariye mu buryo budasanzwe ibiyaga bigari bya Afrika na karere ka Sahel. Mali na Burkina Faso byitabaje Uburusiya n'umutwe w'abacancuro wa Wagner kuva abayobozi b'ingabo bafashe ubutegetsi muri Mali mu 2022 no muri Burkina Faso muri 2022. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Denmark Lars Løkke Rasmussen avuga ko amavugurura y'igihugu cye kuri Afrika habaye mu gihe Denmark n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bigamije gushyira Afurika ku isonga nk'umufatanyabikorwa mu gihe uyu mugabane ugomba guhitamo icyerekezo hagati y'uburasirazuba n'uburengerazuba bw'isi. Uyu muyobozi yavuze ati, tugomba kwerekana ko dufite akarusho ku Bushinwa n'Uburusiya, bivuga ariko ijyana kuri uyu mugabane. Ingamba nshya za Denmark zizibanda cyane ku kongera ubucuruzi no ku bikorwa birebana n'amazi.
Ejo ni Mukankusi. Urakoze. Amakuru yacu duce tuyabandaniriza ku vya Irani itangaza ko itegerezwa kwihora igasubiriza mu ndumane abagandaguye indongozi igisata ca politike mu rwe Hamas mu kwezi guheze. Umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Irani n'andi makungu Abbas Arkhi yabwiye mugenzi wiwe wo mu Taliyano ko Irani izokora ibishoboka byose kugira ngo ntizohushe igihe cyo kwihora niyo cagera. Mu kiganiro cyo kuri telefone, umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Irani n'ayandi makungu yakoranye n'ujeje imigenderanire w'Ubutaliyano Anthony Tajani yamubwiye ko Irani itifuza gukwirakwiza amatati ariko bibaye ngombwa itobitinya. Irani yemeza ko Ismail Haniye yahora atwara ishami rya politiki muri Hamas yagandaguwe na Israel mu kwezi guheze ari muri Irani. Israel ntiyigeze yemanga uruhara rwayo mu igandagurwa Haniye canke ngo iruhakane. Impande zitandukanye zirimo Amerika zikaba zitewe impungenge n'ikicuka kibi. Umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Amerika akaba yaciye arungika vyihuta ubwato bwikorera indege z'intambara mu icungararo y'uburasirazuba bwo hagati y'isi. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru y'irya nino ku isi. Indonesia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyaraye bitanguye imyitozo mpuzamakungu ya gisirikare ya Kalundula. Ibindi vy'iyo myitozo tubaze mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Iyi myitozo izamara ibyumweru bibiri, irimo abasirikare ba Indonesia 4,400, aba Amerika 1,800, n'abandi 400 bo mu Bufaransa, Ubwongereza, Canada n'ibindi bihugu bitanu bitandukanye byo mu karere ka Asia Pacifique, aribyo Australia, Ubuyapani, Singapore, Korea y'Epfo na Nouvelle-Zélande. Ibindi bihugu 8, Brazil, Ubudage, Ubuholandi, Malaysia, Philippines, Thailand, Timor-Leste na Papouasie-Nouvelle-Guinée barimo nk'indorerezi. Mu bigize iyi myitozo harimo ibyo kuyobora ingabo mu mirwano, imirwano yo ku butaka no mu kirere bakoresheje amasasu nyakuri y'intambara, gushakisha no gutabara abazimira mu mirwano, gusana ibikoresho byangirika mu ntambara, kugemurira ingabo ziri ku rugamba, gukumira no kurwanya ibitero byo mu ikoranabuhanga. Imyitozo ya gisirikare hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Indonesia ya mbere na mbere yabaye mu 2007. Kuva icyo gihe uko iba buri mwaka igenda yaguka, ibihugu biyijyamo bikagenda byiyongera. Ni mu gihe impungenge z'ibihugu by'akarere Asia Pasifika zidasiba kwiyongera kubera Ubushinwa. Ubushinwa kandi buhora bushyamiranye na Amerika mu birebana n'ikirwa cya Taiwan, ubucuruzi mu karere no mu nyanja yitwa iy'Ubushinwa bw'amajyepfo.
Thomas Kamirindi, urakoze. Tukivuga ku by'imigenderanire y'Ubushinwa na Amerika, Ubushinwa buriyamiriza ibihano bishasha Amerika iheruka gufatira amashyirahamwe atandukanye yabwo yagirizwa gukorana no gushigikira Urusiya. Ubushinwa bwavuze ko buzokora ibishoboka vyose kugira ngo bukingire uburenganzira n'inyungu z'amahinguriro yabwo. Mu mpera zindwi iheze, Amerika niho yafatira ibihano bikaze amahinguriro aharugwa majana yo mu Burusiya, Iburaya, muri Aziya nayo mu burasirazuba bwo hagati y'isi. Amerika ivuga ko amahinguriro yose yashize mu bihano akorana n'Uburusiya, haba mu kubuha ibikoresho bitandukanye bituma intambara burimo na Ukraine idacureha, canke mu kuburizamwo ibihano impande zitandukanye zafatiye Urusiya. By'umwihariko, Amerika ivuga ko ihangayikishijwe n'ibidandazwa birimo ivyifashishwa mu buhinga bwa none no mu vya gisirikare Ubushinwa bushorera mu Burusiya. Ibihano bishasha vya Amerika biziririza amashirahamwe atandukanye ya Amerika gukorana nayo mu Bushinwa igihe cyose hatabonetse uruhusha rwihariye. Ubushikiranganje bujejwe ubudandaji mu Bushinwa mu itangazo bwasohoye bwavuze ko Amerika izi neza ko uruhusha ivuga ko rubwirizwa kubanza kuboneka idashobora kurutanga. Ubushinwa ahabuka avuga ko ingingo Amerika yafashe itagishije inama izindi mpande izohungabanya ubudandaji mpuzamakungu muri rusange. Itangazo ry'Ubushinwa rikaba risaba Amerika kwihutira kuvavanura n'ico Ubushinwa bwita ingendo igayitse. Ano makuru yose abagezweho ijyanino ku isi n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresi ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gihugu cy'u Burundi havugwa ikibazo c'ikena ry'amazi mu makartie atandukanye, ariko imbere y'uko tuja kuri iyo nkuru tubanze tunyarukire mu Rwanda. Umuryango witwa Francisco Saveri mutuye mungu wari usanzwe uba muri kartie ya Kimironko iri mu gisagara ca Kigali usaba inzego zibishinzwe kuwufasha bakamenya irengero ry'uwabo. Eric Bagirubusa aduha ibindi kuri ino nkuru.
Amakuru y'ibura rya bwana Francisco Saveri mutuye mungu Ijwi rya Amerika yatangiye kuyamenya kuva mu mpera z'icyumweru gishize. Umuryango we uvuga ko mutuye mungu yashimuswe n'abantu bane bari mu modoka y'umweru kuwa kane w'icyumweru gishize ku manywa y'ihangu mu masaha ya saa yine za mu gitondo. Umugore we Beata Musengimana akavuga ko bamufashe bamusanze ikabuga aho yaramaze iminsi akora akazi ko kubakisha amazu. Na makuru Musengimana yahawe n'abakozi bakorana n'umugabo we. Mutuye mungu yakoreraga akazi ikabuga ariko atahinya gatovu mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo. Madamu Musengimana avuga ko abo bantu bamutwariye umugabo bamubwiraga ko yaramaze iminsi avugana n'undi mugabo ku makuru y'umugore wari umaze iminsi yibwe. Gitangaza Musengimana agasobanura ko umugabo we abamufashe cyangwa bamufatishije batigeze bamushyira uwo mugore bavuga ko yibwe. Asobanura ko kuva ubwo atazi irengero ry'umugabo we, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ari mu gihirahiro.
Ubu bamaze kumujyana iyo saha ya saa yine ku kazi baramutegereza baramubura, barangije bigeze nko mu masaha kumi barampamagara. Abo bakoranaga bambwira bati se telefoni yigeze kuvugisha ko twamubuze, noneho ndababwira nti nanjye kugeza iyi saha mberuka kuvugana nabo mu masaha atatu ariko ndi kuyicishamo telefoni ntitemo. Bati rero twamubuze bambwira uko byagenze. Ubwo nahise mpaguruka ndagenda tujya kuri ribu y'amasaka turamubura, tujya kuri ribu y'ikabuga turamubura, iy'i Remera turamubura, tugiye Kimironko naho turamubura, bwarakenge Gikondo umuntu ndamubura, ngana Kicukiro ndamubura. Ubwo nafashe gahunda yo kujya gutanga ikirego kuri Libuna n'ibitaho bumvuyeyo bambwira yuko bataramubona.
Kubwo uyu mubyeyi uvuga ko umugabo we nta kindi yakekwagaho agasanga kibaye kinahari abamutwaye bagombye kukimugaragariza binyuze mu nzira z'ubutabera.
Nta gitaha bigeze bamushinze banamushingize bamujyana muri gereza tukamubona ariko nta kintu namba nigeze numva bamushinja kuko yaramaze nk'amezi nk'atatu ahakorera kandi ataha mu rugo. Ubwo rero nkaba nashatse nimero zanyu ndavuga ngo mbamenyeshe murebe uburyo mwamfasha wenda bikaba ngombwa ko umuntu aho ari azaboneka kuko nta hantu na hamwe ndi kumubona. N'ubu nari mvuyeyo mvuga ngo ndebe ko wenda hari icyo baba barabonye bakaba baramenye aho ari nkambwira ngo iyo bahamenya baba barampamagaye. Rero nyine ndumva byaranshobeye nebe uwo muntu ahantu namushakishiriza.
Ijwi rya Amerika ryanavuganye na Bwana Simoni Bikorimana ariwe wakoreshaga mutuye mungu. Uyu avuga ko yamukoreshaga nk'umufunduzi kubaka ariko ko nta kindi cyaraza. Yaduhamirije ko bamutwara umufundo adahari.
Umunsi nza bamutwara nagatashye nijoro barangira ngo umufundo wanjye bamutwaye ariko ngo abandi bakoreze bakoranaga bahamagara abo bene wabo baziranye n'umugore we ajya gushakisha ariko ntabwo nongeye kumenya uko bimeze ubu ngubu niba yabona se cyangwa ataraboneka. Gusa nari ntegereje ko wenda yaza kunyishyuza amafaranga yaragejejemo kuko nk'ubungubu namaze gufata n'undi waruzi kuko ndabona imvura yaguye. Nuko mbizi ntaho biyemukira ntabwo nongeye gukora suje.
Ijwi rya Amerika ryashatse umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ntibyadukundira. Kuva ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere kugeza ubwo dutangaza iyi nkuru, Bwana Thierry Murangira ntiyitabye telefone ye ngendanwa, ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje ubwo twateguraga iyi nkuru. Telefone twahawe n'umuryango wa Mutuye Mungu uvuga ko bamutwaranye twayihamagaraga tukumva itakiri ku murongo. Amakuru Ijwi rya Amerika ryamenye aremeza ko mu bubakanaga na Mutuye Mungu ntawabashije gufata plaque z'iyo modoka yamutwaye. Ku miryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu si rimwe si kabiri abantu babura babo bikarangira bagaragaye ko bafitwe n'inzego z'umutekano mu Rwanda. Umuryango Human Rights Watch ufite icyicaro cyawo muri Amerika wakunze gutunga agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda ko bunyereza abantu mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ni ingingo u Rwanda rwamaganiye kure igihe cyose yazamuwe. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda n'indabice ku masonga mu kanya nkitangura mu Burundi. Ubukene bw'amazi mu makarti atandukanye mu rwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura buhangayikishije abanyagihugu bumva ko ari ikibazo gishobora kubakwegera karambaraye. Umenyesha makuru Thierry Ndayishimiye adusomera ino nkuru Ijwi rya Amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu Burundi.
Haturicara hari abantu benshi turicara tugasaba.
Bano bana bafise imyaka iri hagati y'itanu n'itandatu duhuriye muri karitiye Taba ya zone Gihosha bagiye kuvoma. Mu mabarabara y'amakaritiye atari make y'igisagara ca Bujumbura hanyuragiranwa bikoreye amabido, indobo n'ibindi, abasunika amakinga, abapaki amazi hamwe n'abakoresheje ibyuma binini basunika byuzuye ibivomesho. Bamwe bavuye kuvoma abandi bariko bazunguruka baronderaho baronka amazi. Ku mabombo rusangi arenga cumi twaciye ko mu gisagara cose aheshi uku ni kusanga byifashe hagati y'abana biboneka ko bakiri bato cane, imiyabaga, abagore n'abagabo bose baje kuvoma. Regis Irakoze ni umusore afise imyaka 17 akora mu nzu y'uburiro. Duhuriye ku ibarabara ry'umunani muri zone Cibitoke afise amabido abiri mu minwe agiye kurondera amazi. Naye uyu mugabo afise imyaka irenga 35 apakiye amabido indwi ku ikinga. Duhuriye ku ibarabara rya gatanu mu Cibitoke nyene bose bavuga ko batorohewe n'ikibazo c'ikena ry'amazi riri mu gisagara.
Muri kati ya Cibitoke mugombwe kuvoma amazi ku mutaku twahuriye n'abantu benshi mazi akayo mishwano umujina yahije hano habi naje mu cibitoki hepfa nkamirako ha macanja kumutakura tanda sanga
ngufuzira genda nko nkumvuye ha kuri duze ngi nkari ya kuri bitwirwe yaronde
bano bapfasoni bo tubasanze mu mihana yabo muri quartier mirango ya mbere ya zone Kamenge no ku matafari muri zone Gihosha ya komine Ntahangwa bose umwiheburo ni wose ku kibazo cy'amazi
ngaha tukunze kwifashisha nyabagere nayo irimo umwanda usaba ko boduha amazi ku rugezo no kuri rukwiri
amazi ku matafari ni ngorane n'ikibazo ukweza meza abira ta amazi tubona
amezi atatarahera tutarosa amazi
koresha nyabagera nayo ni bwabo cafu nyene
uyu mufasoni huwa mu buterere dusanze ariko aramesuza amazi asa n'icatsi kibisi hamwe na mugenzi we barasaba kugarukirwa kuko uburyo bwotunze umuryango busigaye bumagwa n'amazi bagahitamo gukoresha ayo babonye
n'ukuri ikibazo cy'amazi ni hatara Natwebwe twashoboye nko kuva kuhiga ubuzima kabura n'amazi woga aya na yadashe mu mugado niyo na yadashe ntubu kimesa ntubu coga
kugira bagushikanira ngaho ibido utanga inoti ya 2 cyangwa 2.5
ahugeze hose imyidogo ku mazi usanga ari yose uyu mugabo afite imyaka irenga 40 uwo muri quartier Nyabagere tumusanze atamariye abariko bavoma amazi y'uruzi Nyabagere kubwiwe ngo natahura ukuntu leta yitaho kuvura ibiza gusumba kubikinga
murabe abanyagihugu bari haja bari kwa navoma amazi y'ibiziba deje wa regidezo abone yuko koko abanyagihugu bagowe muri kigisagara cha Bujumbura mu kubura amazi kuko naho nyene batabigize ni cyakibazo nyene leta izokwa mihura nacho mukoresha uburyo bwinshi mu kuvura ingwara z'ivyaduka ahuko boturungikira amazi
muri zone muhana ho ngo ntiborohewe n'ubuzima barimwo hari byankenerwa mu buzima no ku mubiri w'umuntu bariko baribagira kuko atakundi bogira
hamwe turaziheba tukaja gusaba indaharo abafise toilette zo hanze nitworonka amazi bidade mire dukoresha muri toilette zo munzu
urashobora kumara 2 semaine utoga mwijoro naho ugacyoga passport
bidaye amazi meze ubu cyabibaza yatanganika ni demi meza yo kunwa nayo ubu yafise ngira yo kubwira ngira 5 minute cyangwa bitabine cyawibaza
nukuri dusaba ko bo dufashe ku kintu cy'amazi nukuri biraturiye
kuri uwo mwiheburo w'abanyagihugu mwishamwe regidezo ijejo gutanga amazi n'umuyaga nkuba nta muti babona Dr. Engineer Jean Albert Manigomba umuyobozi mukuru wa regidezo avuga ko amapompo atanga amazi ashaje cyane ari yagenewe gukora ipompo zitandatu ubu hakora zitatu gusa nazo zigatanga ayadakwiye ari munsi y'inusu yayo zitanga n'ahavuga ko ibyuma byo gufasha gusubiriza ibyo nonekaye no kubaka hashasha byashitse nawe ntabona umuturama kwitena ry'amazi mu gisagara cha Bujumbura
kuvuga ngo abenegihugu bo kwizera ko kibazo cy'amazi giye gutora umuti Burundi mu myaka ingahe icyo ni kibazo giye kwishura cyane kugira ngo ikibazo cy'amazi gitorege inyishu Burundi i Bujumbura nuko tugira station de pompage nininya cyo nobwira abenegihugu nuko tuko turakoresha ka byose tugwane avec ibikoresho byaje hazuba karusho mbwa Burundi ngo ndababwire ngo numwaka uyu na meza ya oya no wandiko ndabesha
mu mushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu ubutari n'agataka uku ni ku mushikiranganje Ibrahim Wizeye abona ikibazo c'itena ry'amazi mu gisagara cha Bujumbura
ariko uyu munsi abene igihugu bagiye ku kivi barubaka cyane ku buryo bubatse amakartiye menshi cyane twe tujeje amazi nta nguvu zagiye ntizakurikiye nk'uko abene igihugu bakoze kugira ngo bubake amakartiye
kuri uko gusamara kw'abajejwe gutunganya igisata c'amazi Gaspari Kubako umuhinga mu bijanye nye n'inyubako asaba babijejwe kwemera ko bananiwe bakikora kuba bishoboye
abantu baragwirirana n'ivyo mbega bagwirirana ku rugero uruwe kugira uvuga yuko udashobora guhamaza abantu ho hinduka ubuhinga bwo gukora mu bushikiranganje bujejwe amasoko ndanga nguvu cyakabiri hoba kwikora kubahinga bo hanze naho hoba ari kungurane bo bikora
amakenga ni menshi ku banyagisagara cha Bujumbura ku buzima bwabo no ku kibazo cyo kwirinda indwara ya karanda k'inkende isaba isuku kandi irikira ndagata naye bo mu masoko bavuga ko atakundi bogira mu gihe no mu mihana yabo babona ko iby'amazi bisa n'ibyananiranye
Ijwi rya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda abarundi barenga 70 mubahungiye mu ikambi ya Nduta muri Tanzania bapfungiwe mu gashuga kuruka commune Kiwondo ivyo bazira tuyora bibaza umenyesha makuru James Jovin
Bamwe muri izo mpunzi bafashwe n'igipolisi cyo muri komine Kibondo bagirizwa guhungabanya umutekano mu nkambi no mu baturanyi, ubusuma, injyane z'abubakanye no gusohoka inkambi mu gihe bitemewe n'amategeko. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere, umuyobozi mukuru w'igipolisi muri komine Kibondo ACP Michael Komwe yashimangiye ko benshi muri izo mpunzi bafashwe mu isakwa ry'abagizi ba nabi.
Kwa tunafanya misako ambayo ni ya kushtukiza katika maeneo mbali
mu kiringo cy'ukwezi kumwe gushize twarakoze isakwa z'abagizi ba nabi zitandukanye, zimwe zimwe twazikoze giturumbuka mu nkambi no mu baturanyi. Tubikora twisunze amategeko kandi mu ntumbero yo kubungabunga umutekano. Muri icyo gikorwa twarafashe abantu barenga 90, abo mu nkambi ya Nduta twafashe abantu 73. Turakora amatohoza, abo dusanganye amakosa baca bajyanwa kuri sentare, abandi tukabasubiza mu nkambi. Hari n'abandi babiri twasubije mu gihugu cyabo cy'u Burundi, n'abanyarwanda batatu twasanze mu gihugu cya Tanzania mu nzira zitemewe n'amategeko twarabashikirije mu gihugu cyabo.
Ambao Warundi wawili tuliwarudisha kwao, Abanyarwanda batatu pia nao tuliwarudisha kwao.
Muri icyo kiganiro ACP Michael yavuze ko benshi muri izo mpunzi bafunzwe iby'agateganyo mu gihe bazoca bajyanwa gucibwa imanza muri sentare ya komine Kibondo. Muri bo abagabo ni 70, abakenyezi ni 3 gusa, bose bari munsi y'imyaka 45 y'amavuko. Yashimangiye ko polisi ya komine Kibondo yafashe iyo ngingo yo gukora isakwa ry'abagizi ba nabi nyuma y'ikibazo cy'umutekano muke wamubonekeje mu nkambi ya Nduta hamwe no mu baturanyi, hanyuma bikagira ingaruka mbi mu miryango. Gusa umubabaro ni mwinshi kuri bamwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta. Kenshi yabafungwa bahohoterwa bakanyagwa ibintu n'amafaranga basanganwa. Ikindi bavuga ko abasigara mu nkambi atamakuru baronka akwiye mu bijyanye n'impunzi zijyanwa gufungwa mu bushe butandukanye mu ntara ya Kigoma.
Urashobora kurenga inkambi gusa ukijyabuka ujye mwonga bita ndorobo ukabura fashwa mugabo ako kubaza ikintu na kimwe bagira ko bagukubita batanakubajije bakuruhukiriza hehe mugasho
aganda dushitse mu nzira baradufata ngo murabarundi baradukubita ati ngaha nta barundi bemerewe kugira nte gusohoka inkambi ngo abarundi mugume mu nkambi nyene baratubwira ati none mwebwe timuva mu nkambi kubera iki ko hiyo ntibapokeza n'azivuga ati baradupokeza mugane badupokeza bidakwiye.
Turahafise impungenge cyane kandi ubwoba buriho bwishi cyane kuko turi ryama tukaza twumva akugi karamijutse umugabo wawe bakamutwara bamutwaye ntumenya ngo bamutwaye hehe. Mu gitondo ugiye kuyikora kubajejwe inzego baraguhakanira ko atamuntu baherutse kuza gutora mu iyo zone niyo viraje ko atayobaze.
Ibibazo by'impunzi byo kwagirizwa amakosa, gufungwa, kubirirwa irengero no kwicwa byamabyabaye hafi buri gihe mu nkambi za Nduta na Nyarugusu minsi yose, gutyo bigatera umutima uhagaze abakenyezi mu gihe atamahoro bagira mu
hano. Umugabo nk'ubu namwe ndabafise n'ibikomere bamufatiye hiyo baramurekura bamucinga 50 bari babiri bo bacanga 65. Ubundi umugabo baciye ko acaraza arabigurana ino barabashira urumva rahantu kuri kwege sinzi ngo twiye kubaho.
Induta twebwe ngaha nkambi Induta abagabo ni benshi bamaze guherera inyuma y'ikambi bagiye kurondera injya kugira ngo bafashe umuryango.
Mu bitegire bitangwa n'igipolisi mu ntara ya Kigoma, hafi impunzi 95 barafungwa uko umwaka utashye, bazizwa hanini kubangamira umutekano mu nkambi no mu nkengero zazo. Kuva mu gihugu cya Tanzania, James Jovini kubwijwi ry'Amerika.
Hijwi ry'Amerika turacabandanya n'amakuru ya kino gitondo. Umurwi Hezbollah wo muri Libani waragavye ibitero ku butaka bwa Israel mu mpera z'indwi iheze, mu vyo wavuze ko kwari ugusubiriza mu ndumane Israel kubera wayagirije ko ariyo yagandaguye umutegetsi akomeye wayo i Beirut muri Libani. Iran ikabivuga ko nayo nyene itegerezwa kwihora igasubiriza mu ndumane abagandaguye indongozi gisata ca politike mu rwa Hamas mu kwezi guheze ku murwa mukuru Tehran. Icuka kibi none kiri hagati impande zishamiranye gishobora gushikana he izo mpande zose? Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yabiganiriye ko na Ildefonse Lumumba akurikirana politiki. Lumumba ari Bujumbura mu Burundi.
Ntibigiye koroha kuko muri izo mpande zose Israel n'abayishigikiye Hezbollah, Hamas na Iran bashigikiye, kumbure n'ibindi bihugu by'abarabu bashigikiye, bose sindiko ndabona bariko barumvikana canke ngo bave kwizima bashaka ko icyo kibazo kitori gunyisho biciye mu bintu by'intambara rero birashoboka cyane ko iyo ntambara ishobora kwinjigwamo n'ibindi bihugu kandi ibindi bihugu nibyayinjiramwo abanyamerika ntibashobora guheba nabariye ba Israel cyane ntibashobora guheba Israel kumbure n'ibindi bihugu ndiko ndibaza umunsi abarusiya cyane abashinwa bagiye ku ruhande rwa Iran nibaza ko ibintu bitazokoroha ishobora kuba irwano yotandukira n'ibindi bihugu byinshi
imbere yaho abakurikiranira hafi ivyerekeye politike n'igisirikare babona ko Israel ifise ingufu zihagije zo gushobora kwivuna umwansi atarayitera yamara Iran ikaba yatangaje ko ivyo bitakiri uko byibonekeza imbere yako ubu naho Israel yivuna yivuna ibitero bizabyashitse ku butaka bwayo niki cyo cyahindutse ku byerekeye izo ngufu hagati izo mpande muri ako karere
Je ni bazako ibihugu nka Iran byateye imbere mu bintu by'ibikoresho by'igisirikare nicyo gituma ubona rero nimba Hezbollah ifashijwe na Iran ishobora gutera ibitero bigashika ku butaka bwa Israel no kuvuga ko ibyo bavuga rukuri
izi mpande zose haba umugwi Hezbollah haba na Iran eka na Israel izo mpande ziravuga ko zizogerageza kwivuna no kwishura zitewe mugabo zizogerageza kutuma ingwano itarenga urugero ngo ibe ingwano ikomeye cyane mushaka kugira inkurikizi zikomeye cyane mu karere kose ko mose ko bwo hagati y'isi mwibaza mu vyerekeye impande zishyamiranye ziriko zitana mu mitwe ko uwo murongo ntarengwa ko ushobora kubahirizwa canke birashobora gushika ibintu bikarenga bikaba urudubi
je nibaza ko aho ni imvugo yo guhendana mu buryo bwa politika kuko nyimba hari intambara no kuraba nti mbega iyi ntambara Iran iri kwirashigikirana Palestine aba Palestiniye bafata intara zabo bako Israel ijya ari intara ya Palestine niko bavuga rero urumva ico barondera nyimba ya Palestine igumigwana iri kwirarondera kusubirana intara zabo none wibaza ko Israel izorera amaboko Israel nayo bujya intara zabo ivuga ko itarazisubirana nabo mu mugambi bafise hariho n'izindi ntara nyinshi za Jordani za Siri bavuga ko ari ntara zabo za kera turetse zijya ntara na si Jordani na Bando Gaza hariho n'izindi ntara barondera rero urumva intambara barayitegura kandi irashoboka ko bitobu ariko ndazi kujya ntambara izoba kandi zo kwigirwamo ibintu byinshi turavye ubuhanuzi bwa Bibiliya
izo mpande zishamiranye muri ako karere zirafise ibihugu by'ibihangange bizishigikiye mono ruhara rw'ivyo bihugu by'ibihangange kugira ibintu ntibiyanzare ruzoburuhe muri vya muri komaravuga ko ashobora kwaduka intambara ikomeje bakugira inkurikizi zikomeye cyane
yereka dufate nk'igihugu gikomeye America America ishaka kubandanya ifise ibyo bita ubutegetsi cyane kuganza isi koresheje kumbure inguvu rero Israel nicyo gihugu cyabo bashize hariya muri kariya karere kugira ngo kirabe gicungere inyungu z'abanyamerika kumbure ibindi bihugu bitumvikana na Amerika cyane birabana ribi na Amerika kugira ngo bize biduge ariko Iran yatanguye kuduga cyane tugiwe n'abarusiya urabona ibihugu bya BRICS biriko biriyubaka ibihugu byinshi bizokwinjiramo nibaza ko Amerika ishobora kuzogira ibibazo mugabo ubu nicyo gihe abanyamerika bari kubarondera gusambura ingufu z'ibindi bihugu batavuga rumwe ziriko ziriyubaka nicyo gikorwa bari kubarakora ubu bazobishobora cyangwa ntibazobishobora reka tugendire turabo
ndabashimiye
murakoze namwe
igira hirya ariko mata n'iki mwinyegera ariko abanyabugo ngewe ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe nduwe bugo
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko birasi bimuhumuruka mana
shofe wowe ndabona ashaka kuri uyu wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye
bugo
ngo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi Combo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayizwaho na
La Benevolencia Rural.
Ishuki Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ncuti mwari muduteza amatwi ani uduce twa turabangiriye ibiganiro n'amakuru vyacu vya mbere vya kino gitondo kuri micro mari kumena Diane ni nahazwe yakoze Nadia Taha yari muhinga bw'ivyuma ku izina rya bagenzi bacu tubikiranye tubifuriza kwandanya mugira umunsi mwiza mubanye no mu vyanyu ahanje turongera mu biganiro biri imbere.